yeah, yeah. It's a vaulted music. Trouble, yeah, yeah, yeah.
Well, it no is a megaton.
No love.
Well, then we play the seasons.
No love.
Season up, season up.
Bakambuza wenchi nyenka na bajiranyo umukundwa kambura bambuza no bahota cyo wanje mu kamariya mureta umutima gwanje bakaguhena naruha narukundo yanje bakize nizana rama.
Sickness, nigga, you know how to tingle.